radio ijwi rya Amerika yivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nonge kwasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uravuga ko uhangayikishijwe cyane n'imirwano ikomeje gukaza umurego mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu Burundi hatangiye gahunda yitwa Dusharize Gisagara, ni umugambi watangiriye mu murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Tukaba twaragwije amashugo arenga amajana atandatu kugira igisagara cyacu cya Bujumbura tugihe iyindi shusho nk'iyindi bisagara biteye imbere ku isi, aba ari ibisagara byo muri Amerika cyangwa muri za Burayi.
Ijadu nkuru nziza uyobora ishyirahamwe ryitwa Sanu Conseil on Tous, twese biratwerekeye, ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Rero ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Diane Nini na Hazwe.
Amakuru yacu tuyahere ku mugabane wa Afrika. Mitrad yatanguye gushumbusha abagizweho ingaruka n'ivyaha ndengerabutungane vyegekwa kuri Saint Abre yahoze atwara ico gihugu. Abazoshumbushwa barenga 10,000, aba barimwo inzirakarengane zapfungiwe ubusa, abahohotewe hamwe n'imiryango y'abagandaguwe ku butegetsi bwa Saint Abre yatwaje Chad igitugu. Itangazo yasohoye n'umurwi w'abashingwamanza muri ico gihugu rivuga ko ibikorwa byo gushumbusha abatandukanye bizotwara $15,000,000 n'200,000 mu mafaranga y'abanyaburaya ama euro. Umukuru w'ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu ku rwego rw'igihugu muri Chad yavuze ko uharuye umuntu wese bisigura ko azoronka impuzamarira y'ama euro 1,410. Iryo shyirahamwe rikabandanya kuvuga ko aya mafaranga ari make cyane ugereranije n'ayo bari barasabiwe n'amasentari atandukanye. Sentari idasanzwe ya Afrika ishigikiwe n'umwe bwa Afrika akaba ari nayo yaciriye urubanza Abre yari yasabye ko abakorewe amabi ku butegetsi bwiwe basaranganya $125,000,000 y'ama euro. Aya mafaranga yari kuva hanini mu butunzi bwasizwe na Abre n'intererano y'abavyipfuza kugera ino saha, ariko ikigega yari gushigwamo biciye mu bumwe bwa Afrika ntikiratangura gukora. Umugwi wakoze amatohoza kubwicanyi bwakozwe ku ntwaro ya Abre werekanye ko abarenga ku 40,000 bagandaguwe n'ubutegetsi bwiwe. Hise na Abre muribuka ko yatwaye Chad kuva mu 1982 gushika mu 1990. Yavuye ku butegetsi biciye muri coup d'etat. Amaze kuvanwa ku butegetsi yaciye ahungira muri Senegal inyuma yo kwagirwa n'ivyaha ndengerabutungane birimwo ivyo gufata ku nguvu, kwica, ubucakara, kunyuruza, guhohotera muntu n'ibindi. Yasandabiye mu ibohero ryo ku murwa mukuru wa Senegal Dakar ku myaka 79 hari mu 2021 yahitanywe na COVID-19. Yari yashiriwe umunyororo wo guherayo. Tuve muri Chad tuja muri Ghana aho president w'ico gihugu Nana Akufo-Addo yaba yararindira gushira umukono ku ntego y'itegeko rihana abakundana nabo bahuje ibitsina aribo batinganye. Nana Akufo-Addo yatangaje ko arindiriye ko sentare ntayanyuzwa yemeza ko iyo ntego y'itegeko bahiriza ibwirizwa nshingiro. Mu ndwiheze ni abashinga amateka ba Ghana bemeza integuro y'itegeko riteje impari muri ico gihugu. Muri Ghana ubundi ubutinganyi bwari busanzwe butemewe n'amategeko. Ufatanywe ivyemezo vy'uko ari mu bakundana nabo basangiye ibitsina ahanishwa igihano c'umunyororo ugera ku myaka 3. Integuro nshasha y'itegeko ritariko riravugwa kuri umwe itegekanye igihano c'umunyororo w'imyaka 10 ku mutinganyi wese yerekanye ko ku mugaragaro akundana n'ufise igitsina gishwa nk'iciwe, ukora ibikorwa bitera intege abari muri uwo murwi n'ugutanga imfashanyo zo kubafasha. Abiyamirije iyo ntego y'itegeko barimwo abavuga ko ryoba rije gusubiza inyuma agateka kazi na muntu n'abatinya ko ibanke nkuru y'isi yose Banque Mondiale ishobora guca ihagarika imfashanyo iha Ghana. Iturukanizo ry'amakuru y'abongereza Reuters rikemeza ko umushikiranganje ajeje ikigega ca leta muri Ghana ariwe yaburiye president Nana Akufo-Addo ko iri tegeko rikemezwa Ghana ishobora gu gutakaza imiliyaridi zitatu n'amamiliyoni umunani mu madolari ya Amerika nk'imfashanyo ya Banque Mondiale. Urwandiko Reuters yemeza ko ifise rurimo kandi imburi z'uko n'ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI naco gishobora guhagarika imigambi yacu itandukanye kuri Ghana bigenze uko. Nk'uko urwo rwandiko rubandanya kubivuga, Ghana yoja mu bibazo bikomeye by'ubutunzi kuko n'ubu isanzwe birimo. Ibanki y'isi yose ntaco iravuga ku integuro y'itegeko ya Ghana, gusa yaratomoye ko yaba irahagarika imfashanyo kuri Uganda kubera itegeko rihasha abatinganyi iherutse kwemeza. Ikigega FMI naco cavuze ko ataco covuga ku ntego y'itegeko ritaremezwa. Mu kurindira ko sentare nkuru ya Ghana itomora niba iyo ntego y'itegeko ataho igonganira n'ibwirizwa nshingiro impande zitandukanye zirimo amashyirahamwe n'ibihugu zamaze gushira habona impungenge zayo. Amerika yavuze ko itewe impungenge n'iyo ntego y'itegeko ica igira ko isaba Ghana kutayemeza. Senare mpuzamakungu mpanavyaha CPI yasohoye umutahe wo guhagarika indongozi zibiri zo mu gisirikare c'Uburusiya. Sergei Kobilash na Viktor Sokolov bagirizwa uruhara runini mu bitero vya misile Uburusiya bwagavye ku vyuma vy'umuyagankuba muri Ukraine hagati y'ukwezi kw'icumi ko mu 2022 n'ukwa gatatu ko mu 2023. Prezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yakiriye neza ingingo ya CPI yo gusohorera umutahe abo bategetsi b'Uburusiya. Abicije ku rubuga rwe rwa X yanditse ko indongozi zose za gisirikare ziri nyuma y'ibitero Uburusiya bumaze kugaba ku nyubakwa no kwa civile zibwirizwa kumenya ko ubutungane buzirindiriye kandi zibwirizwa kubiriha. Bugize ubwa kabiri CPI isohoreye umutahe indongozi z'Uburusiya zagirizwa uruhara mu ntambara ya Ukraine. Mu mwaka uheze iyo sentare mpuzamakungu ifise icicaro i Lahe mu Burundi yasohoreye umutahe president w'Uburusiya Vladimir Putin na Maria Lvov-Belova ajeje igisata c'abana mu Burusiya. Putin na Maria barahakana ivyagirije vy'uruhara bagirizwa kuba baragize mu nyuruzwa ry'abana ba Ukraine. Hagati aho Hongriya nayo yasinye itegeko ryemeza ubusabe bwa Suwede bwo kwinjira mu ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu burengero vyiyemeje kwivunira umwasi hamwe OTAN. Iyi ntambwe niyo ya nyuma imbere y'uko Suwede yinjira ku mugaragaro muri OTAN nk'igihugu kigira 32 mu bigize iryo shyirahamwe. Hongri yari yaradindije umugambi wo kwemera ko Suwede iza muri OTAN. Ubute vyakwemerera Suwede kuba umunyamuryango wa OTAN vyari vyarateye agashavu ibindi bihugu biri muri iryo shyirahamwe vyabona ukwinjira kwa Suwede muri OTAN n'izindi nguvu ziyongeye mu rugamba rwo gufasha Ukraine mu ntambara irimo n'Uburusiya. Suwede yari imaze ibinjana bigera kuri 2 atawe yegamiye mu vy'amashyirahamwe arimo ivya gisirikare nka OTAN. Intambara Uburusiya bwatanguje muri Ukraine niyo yatumye Suwede na Finland bisaba kwinjira muri OTAN. Finland yo yemerewe kwinjira muri iryo shyirahamwe mu mwaka uheze. Suwede yari yatebejwe na Hongri yakweze amaguru mu kuyemerera inyuma yaho Tokyo yemereye bitagoranye. Kugira ngo igihugu cakirwe muri OTAN mumenya ko ibihugu byose biri muri iryo shyirahamwe bitegerezwa kubanza kuvyemera.
Urakoze Diane nini nahazwe mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri @akadomo radio @akadomo.com na ku mbuga za YouTube, Facebook na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Nzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Umuryango umwe bw'Uburayi uravuga ko uhangayikishijwe cyane n'imirwano ikomeje gukaza umurego mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihonyorwa ry'uburenganzira bw'abavanywe mu byabo batagerwaho n'imfashanyo kimwe n'abagore bafatwa ku ngufu. Umuryango umwe bw'Uburayi uravuga kandi ko kongera intwaro ku rugamba zirimo misile zimanura indege kimwe n'indege zitagira abapilote byatumye intambara irushaho gukara mu nkengero za Sake na Goma.
Itangazo ryawo umuryango umwe bw'Uburayi urashimangira ko ushyigikiye byimaze imigambi y'amahoro ya Nairobi na Rwanda, ukavuga ko nta gisubizo cya gisirikare gishoboka ku kibazo gihari, ahubwo igisubizo cyo mu nzira za politiki aricyo cyonyine gikwiye. itangazo riti ibi bigomba kugerwaho binyuze mu biganiro bidaheza hagati ya Kongo n'u Rwanda mu rwego rwo gukemura impamvu muziza amakimbirane bigakorwa hagamijwe ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro yafatiwe muri gahunda zo ku rwego rw'akarere zigamije amahoro no kubaka ubusugire ubumwe n'ubutavogerwa by'ibihugu byose byo mu karere. Mu itangazo ryawo umuryango w'umwe bw'Uburayi uramagana ibitero biheruka by'inyeshyamba za mama 23 kandi ugashimangira ko wamagana ibikorwa by'imitwe y'inyeshyamba ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu muryango uravuga ko iyo mitwe yose igomba guhagarika imirwano igasubira mu duce yahozemo kandi igashyira intwaro hasi nk'uko bikubiye mu myanzuro yafatiwe mu biganiro bya Nairobi na Rwanda. Umuryango w'umwe bw'Uburayi kandi washimangiye ko ibihugu byose bifite inshingano zo guhagarika ubufasha bwose zihiyo mitwe y'inyeshyamba. By'umwihariko uyu muryango wamaganye ubufasha uvuga ko u Rwanda ruha inyeshyamba za mama 23 no kuba igisirikare cyarwo kiri ku butaka bwa Kongo. Uyu muryango wahamagariye u Rwanda kwihutira kuvana ingabo zarwo bwangu muri Kongo rukanahagarika ubufasha n'imikoranire na mama 23. Wasabye kandi igihugu cya Kongo n'abandi bo mu karere bafite uruhare muri iyi ntambara guhagarika bwangu imikoranire n'umutwe wa FDLR hamwe n'indi mitwe y'inyeshyamba. Gusa ibihugu by'u Rwanda na Kongo byakunze guhakana imikoranire n'imitwe y'inyeshyamba ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda kandi ruhakana ko nta ngabo rufite muri icyo gihugu. Umuryango w'umwe bw'Uburayi mu itangazo ryawo kandi urasaba impande zose gukora uko zishoboye zikarinda abaturage b'abasivili, zikirinda guhonyura amategeko mpuzamahanga kandi zikareka imfashanyo y'ubutabazi ikagera ku baturage bayikeneye nta nkomyi nta n'ikigombereye gusabwa. Uyu muryango wamaganye wivuye inyuma imvugo zihembera urwango rushingiye ku moko kimwe n'ibikorwa bya politiki bishyira imbere amoko, ugahamagarira abanyapolitiki nabo mu miryango ya sosiyete sivili gutanga umusanzu wabo mu biganiro biganisha ku mahoro no gukumira ku kibazo cyarushaho kugira udubi. Umuryango w'umwe bw'Uburayi usoza ushimangira kushyigikiye ibikorwa bigamije amahoro, ituze n'iterambere mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere kose. Muri ibyo umuryango uvuga ko harimo gukemura impamvu muziza umutekano muke n'intugunda mu karere zirimo imiyoborere mibi na ruswa ndetse no kutuzuza inshingano kw'abayobozi kimwe n'umuco wo kudahana washinze imizi no gukoresha nabi ububasha kw'abategetsi. Muri ibyo bibazo kandi biteza umutekano muke mu karere, uyu muryango wavuze ko harimo n'ubucuruzi buciye ukubiri n'amategeko kw'imitungo kamere. Uyu muryango kandi wamaganye ibitero biheruka kwibasira ambasade z'ibihugu bihuriyemo ndetse n'inyubako z'ingabo za Loni muri Kongo.
Ministre Sunak yananiwe kurengera umushinga w'itegeko rigenga kohereza abasaba ubuhungiro mu Rwanda ni nyuma yuko Sena y'Ubwongereza House of Lords isabye ko hakwerekanwa uburyo bwisumbuyeho kuburiho uburenganzira bwabo buzubahirizwa mbere yuko indege zibajyana mu Rwanda zihaguruka mu Bwongereza. Ijene Mukankunshi,
muri iyi gahunda biteganywa ko abasaba ubuhungiro bageze mu majyepfo y'Ubwongereza baje mu bwato buto bashobora koherezwa gutura mu Rwanda, gusa kugeza ubu nta n'umwe uroherezwa kubera ibibazo bijyanye n'amategeko agomba kubahirizwa. Mu rwego rwo kwirinda abashobora gukoma mu nkokora uyu mushinga banyuze mu nkiko, guverinoma ya Sunak irashaka gushyiraho itegeko ryemejwe n'itegeko nshinga ritambamira uburyo bwose bwo kugaragaza u Rwanda nk'igihugu kidatekanye ku buryo cyakwakira abo basaba ubuhungiro. Abagize Sena y'Ubwongereza biganjemo abahoze ari abanyepolitiki n'abakozi ba leta batoye bashyigikira ko habaho ivugurura ryemeza ko indege zitwaye abasaba ubuhungiro zahaguruka mu Bwongereza ari uko habayeho amasezerano ashyiraho uburyo bushingiye ku mategeko bwo kubarengera mu gihe bari mu Rwanda. Abasenateri kandi batoye bemeza ivugurura ryemeza ko iri tegeko rigomba kuba ryujuje ibisabwa ku rwego rw'amategeko mpuzamahanga n'ay'imbere mu gihugu no gusaba ibimenyetso byerekana ko u Rwanda ari igihugu gitekanye ku buryo cyakwakira abasaba ubuhungiro. Sunak yavuze ko ashaka ko abasaba ubuhungiro mu Bwongereza bazatangira koherezwa mu Rwanda mu mezi make ari imbere, mbere y'uko amatora yo muri icyo gihugu ateganijwe muri uyu mwaka atangira. Ni mu rwego rwo gushaka kubahiriza ibyo yasezeranyije abaturage yamamaza ko azahagarika amato y'abaza gusaba ubuhungiro mu Bwongereza. Muri uyu mwaka gusa abarenga 2,500 bageze muri icyo gihugu baje mu bwato buto. Mu mpera z'icyumweru gishize umwana w'umukobwa w'imyaka 7 yapfuye agerageza kwinjira mu Bwongereza nyuma y'uko ubwato yarimo n'abandi borohamye hafi mu Faransa. Ikigo gikora ubugenzuzi bw'imikoreshereze y'imari ya leta y'Ubwongereza mu cyumweru gishize cyatangaje ko bizatwara amadolari y'Amerika agera kuri miliyoni 762 kugira ngo abimukira ba mbere 300 bashobore koherezwa mu Rwanda.
Urakoze Jean Mukankunshi, mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. ubuyobozi bw'umujyi wa Bujumbura bwatanze iminsi 45 itarengwa ku nzego z'ubuyobozi bw'uwo mujyi ngo habe hakozwe isuku. Jimmy Hatungimana yavuze ko utazubahiriza ayo mabwiriza azasezererwa ku kazi. Ibi bibaye nyuma y'icyumweru kimwe gusa Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye anenze umwanda ugaragara mu murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Inkuru irambuye Eloge Burikaneza.
Muri nama mukuru w'igisagara cha Bujumbura Jimmy Hatungimana yatumiye abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe muri Bujumbura hamwe n'abaserukira amadini n'amashengero. Yavuze ko abatowe nk'ivyabo na kugira abakuru b'amazone n'amakaritie ntibazohave bavuga ko batavuriwe. Mu majambo akaze yabahaye iminsi itarenga 45 kugira babe batoreye umuti ikibazo c'isukurike ku murwa mukuru w'ubutunzi.
Mwipange abashinzwe zone, mwipange abashinzwe karitie, mubapange ibintu bizobakorako. Ubundi uze kandi ndasohora no kwandika umukanya. Mwipange karasanye 45 days. Kolera ni mucafu. Kolera ni ngwara mucafu. La maladie de mensale na ya maso muyoka kugwara, na iyo ni se la maladie de mensale. Na wabwiye ko igisata cha Bujumbura ari kinyori cy'igihugu. Imbere yuko ucika mu zindi ntara ubanza uva ku kibuga cy'indege cha Bujumbura uza bakungu, bishobora ndaye ugashikira mu gisata cha Bujumbura. Bazohora bacahe. Bati mu mucafu, reka rero icyo zabigire binyaruje.
Iyo ngingo mukuru w'igisagara cya Bujumbura yifashe inyuma y'indwi Perezida Ndayishimiye yavuze ko ari ikintu cyo kutihanganirwa kubona igisagara cy'ubudandaji ari nacyo gikuru mu gihugu kirangwamo umwanda utagira izina kugera naho abantu barwaye indwara ziturutse ku isuku rike. Aha yariko yugurura inama rukokoma iraba ibijyanye na ba mukerarugendo Bujumbura nyene hari kuwa 27 ukwezi kwa kabiri guheze. Ico kibazo cunyurwa n'amasosiyete yo gutwara yarara adakora ico yiyemeje.
Yahaye igihe kinini atamodoka tubona ngaho ziza gutora iyarara. Gusa ubu iyarara rigenda n'umutwe w'abenegihugu, abenegihugu baca biyaranje ukuntu bajya baritwara n'umutwe niba baca baritwara n'umutwe. Bapi baritwara aho bari bababujije nyine ko babita, hari aho usanga binyegeza bakabita nko mu mifurege y'abantu, imvura iziga ca bitwara igenda nyine irasibye imifurege ugasanga yatimye. Ni
ukuragura aho duta iryo yarara, ugasanga habaye ikibazo, benshi ugasanga ko babita mu miserege, aho bitagenewe, ntidushobora gutora igituma ivyo biriko birabyihe. Ariko babita ahadakenewe gisagara cyusanga hari isuku rike, gasanga birashobora kudutera ingorane zitari nke uhereye nko ku ndwara ya korera hamwe n'izindi ndwara z'isuku rike.
Aho muraro ubukaho basongwa cyane n'imyanda yiyongera ku ibura ry'amazi.
Ahera h'Imana niho munyene Imana itibagira uwayo, Imana ikacutungikira imvura. Amazi ateye ikibazo cyane gose, nk'ubu twa tuyera mu barabara turondera amazi dukoresha nawe urumbye wowe ufungura, ariko amazi tuko twayabura ibido uyafise nahaba yayaretse yimvura utamuha amafaranga 500 ku ibido imwe nta mazi uronka yo gukoresha mu muryango. Nka twege tufise nka mawese mu mpango mu nzu twoca tubaho gute yangwara tuzobura yangwara gute kandi amazi turayaronka.
Mu bibazo byose dufise hariho gakura ikibazo cy'amazi kiraturemereye cyane, turamarindwa tamazi turose tukiruka tukabura.
Umukuru w'isagara cya Bujumbura yemeza ko agiye guhonyora hamwe n'ayo masosiyete.
Hanyuma rero cyo twiruke na za ya masosiyete akura imicafu.
Perezida Ndayishimiye asanga ingendo yo kudasukura aho abantu baba yerekana ikindi kintu atari icyo gufata minenerwe ukudakunda igihugu.
Tangura rero nimwaba mushaka bamukerugeni ntagire ahantu na hamwe subira kubona umwanda muri kisagara cya Bujumbura. Ntazabwira hanama namwe meza jewe umunsi umwe muzobona naje kwikuburira hagi imbere ya ideyari murabona je ndiko ndikuburira n'umwe sizobwira umuntu n'umwe kandi ntuzoze kunda ntuzoze kuko mutarakunaniye reka ndabyikoreye nzoza ndabyikoreye kandi ndazi ko uwo muntu azoca mbere tushobora kujya guhamagara abanyamahanga mu ahantu hari umwanda. Soko icyo gihugu cyagikunde kuko haji ito mudatila mashu nukwela mutala kukisho kundu lagishaliza kumeleki mudatila mashu mkwilembo nukutere kadapari kimenyezo kuko mudakundi yugu
hafatiwe kumatohoza ya mwembe na minongi vina gata tuwe iki gomerse chomo ufaransa mvizo kijejwe harimu okura bau kwa wakozi mhunza makungu bahurumbi la ibisagara bitandu kanya kuhisi ujumbura kiza munganya wa minongi tatu na gata anu kuhi minongi na nindwi za Afrika wanya mahanga bahurumbi la eloje ulika aneza juja Amerika
tuchivwa kuisuku yomu mji wa Bujumbura hatanje gahunda yitwa dushalize igisagara n'umugambi watangiriye aho ngaho nyine Bujumbura ujyanye kandi na gahunda iyo minsi 45 yatanzwe na meri ya Bujumbura navuganye n'umuyobozi w'ishyira hamwe Sanu concerne tous twese biratwerekeye Jado Nkurunziza
nakomanda bavire yuko sugambere ndabikoze nibikogwa kwama dukora igihe cyose hageze igihe cyo gutera ibitsi kwebwe dusanzwe mu kazi ka misi yose tuje tugwiza ibiti n'amashugwe tukabitanga kwa bikeneye hamba tukarabitera mugabo uno mwaka twashizeho kampanye yitwa dusharize igisagara tukaba twaragwije amashugwe arenga 600 kugira igisagara cyacu cya Bujumbura tugiye iyindi shusho nk'iyindi bisagara biteye imbere ku isi abari bisagara byo muri Amerika cyangwa muri za Burayi
nabonye muri icyo gikorwa cyaritabiriwe cyane n'urubyiruko kabona indabo ayo mashugwe n'urubyiruko ruyatera ruyazana kubera iki urubyiruko ari mwebwe mwitabiriye icyo gikorwa cyane
Nakomanda wabwire yuko ugwaruka go mu Burundi twaratahuye yuko igihugu cy'u Burundi n'igihugu cyacu igisagara cya Bujumbura n'igisagara cyacu nta kindi gisagara tuzoronka nta kindi gihugu tuzoronka atari igihugu cyacu cy'u Burundi hama tukaba dufise ingufu tukaba dufise ubwenge Imana yaduhaye tukaba twaragiye no kwishyura kurondera ubumenyi tukaba tunatembera mu bindi bihugu tukabona icyo igihugu cyacu kibuze n'icyo igisagara cyacu kibuze n'acyo gituma twegugwa rukatuvuga tutireka tubikore kuko twebwe nitwe dufise ingufu kurusha iz'ababyeyi bacu kandi nitwe dufise na kazoza keza dushobora kuba twobikurikirana dushobora kuba twobyigisha n'abatonya bacu hamba igihugu kikabanda yagitera imbere igisagara cyacu kikabanda yakibaciza nobabwira yuko ni ibikorwa twatanguye twabitanguye kwa gatandatu n'ubu tuba tubikora kandi zobana yatubikora si mu gisagara gusa cha Bujumbura ahubwo tuzobikora no mu bindi bisagara ari gisagara cha Ngozi cyangwa igisagara cha Gitega n'igisagara cha Makamba ni ibikorwa tugiye kubandanya kandi ibikorwa twatanga tutazohagarika
ariko se kugira ngo mugere kuri iyo gahunda yanyu nziza mwiterwamo inkunga nande n'indu yibashyigikiramo ibyo mukoresha mu bikura he
ikintu bwa mbere nagomba shime ugambere nagomba shimire nyine cyubaye umukuru w'icyacu cyacu Burundi nkuko mutabizi abantu mutaba ngaha mu Burundi president wacu ni umugenzi w'ugwaruka ikintu cyose ugwaruka ruko rurakora president arabashikira cyane rero natwe ko dufise umugenzi tushobora kuba twitura fasima tukamubwira imigambi yacu hama kadadushigikira hama akana tugendera hama akanadutera intege n'acho gituma tuvuga tutireka natwe dukoreshe ubwo bwenge Imana yaduhaye izo nguvu dufise hama ibikoresho tukaca tubimusaba hama kaca bituronsa tukaca tubandira duteza imbere igihugu cyacu twibarutse
meri ya Bujumbura atangije gahunda y'iminsi 45 yo gusukura uwo mugi wa Bujumbura mwebwe iyo gahunda yanyu gushaza Bujumbura mwiteramo amashugwe ihuriye he niyo gahunda ya leta yo gusukura uwo mugi witwanyu
murabizi yuko ubuzima bwa misi yose fate igihugu nko mu rugo habariho umuvyeyi habariho abana twebwe meri ya Bujumbura umuvyeyi wacu iyo umuvyeyi ariko arakora ibikorwa by'iterambere abana bategeza kumushigikira hamba twebwe ico igisagara kidutuma tutegeza kugikora cyane kuko umuvyeyi wacu hamba kampani bariko barakora meri ya Bujumbura twebwe nkugwaruka cha tugira yacu kuko birajyoshe tucahantu heza birajyoshe tutemerera hantu heza birajyoshe dukorera hantu heza birajyoshe tubona igisagara ari ciza kandi natwe twabiterereyemo ugwaruka birajyoshe urenganya hantu ukabona ahantu hariho hasa neza nanje narateyemo inguvu ziwanje naratereyemo ubwenge bw'iwanje naratereyemo umwanya wanje kuko urazi ko time is money namana ko ndabwira yuko twebwe ugarwa go musagara cha Bujumbura twavuze tuti ikintu cyose kizoza giteza imbere igihugu ikintu cyose kizoza giteza imbere igisagara tugeza kuba abambere tukijamu naracyo ke tumabonye abajeune benshi twabigize ivyacu kuko igihugu ni cacu kandi igisagara ni cacu nta kindi gihugu tuzoronka nta kindi gisagara tuzoronka atari kidufise
Jado Nkurunziza uyobora ishyirahamwe sanu conseil de tous twese biratwerekeye ndagushimiye cyane kubw'akakanya wahaye ijwi rya Amerika
urakoze cyane nani ndabashimiye namfashikana ukanya kugira nere nakamo ugaruka ruba mu zindi ntara yuko ufata intara nk'umuvyeyi wabo bakavuga ati iyi ntara iteye imbere natwe tuzaba duteye imbere kandi dushoboye hamba no guheza kuzohezagirwa n'Imana izagira abariko barakora
muri Tanzania muryango Help Age International uravuga ko uzagenera amashiringi muri Tanzania 200,000 impunzi z'abarundi bageze mu zabukuru abagendana ubumuga n'abarwaye indwara zidakira bazataka ku bushake mu gihe cy'amezi 10 yatanzwe na leta ya Tanzania James Jovine
Help Age International ishyirahamwe ryita ku bantu bageze mu zabukuru ku isi abagendana ubumuga n'abarwaye indwara zidakira igisata cya Tanzania rivuga ko ayo mafaranga 200,000 y'amarundi riteganya kuzotanga ni inyongera ku yandi arenga gato 250,000 azotangwa na se kuri buri muntu akeneye gutaha ku bushake ayo kandi azoba arimo n'ibiribwa bibamaza amezi atatu hamwe n'ibikoresho byo mu rugo iyo ngingo ifashwe mu ntumbero yo kubahimiriza gutaha hakiri kare kuko leta ya Tanzania yatangaje ko izotahukana ku nguvu impunzi z'abarundi ziba mu nkambi za Nduta na Nyarugusu hatarenze mu kwezi kwa cumi uyu mwaka turimo Bwana Francis Rukombo waserukiye ishyirahamwe Europa International mu nama yabereye hagati mu nkambi ya Nyarugusu kuri uyu wa kabiri niwe yashikirije iryo jambo
tunatambua UNHCR wamekuwa wakitoa pesa kwa kila kichwa au kwa kila mtu ambaye amejiandikisha kurejea kwenda Burundi.
Turazi neza hasere ya oritanga amahera kuri buri muntu wa kumutwe wa buri muntu yiyandikishije ahungutse atere natwe mu gutahura utugorane dutandukanye abantu bacu aba bantu bagenda n'ibazo bitandukanye baba batise natwe na Help Age twazanye akandi gaseke yindi fungo y'amahera
ande rw'umugenduzi w'impunzi mu karere k'Intara Kigoma bwana John Warioba Mwita yavuze ko leta ya Tanzania haseri na leta y'u Burundi bamaze kwemerana ko impunzi z'abarundi zose hatarenze mu kwezi kwa 10 zizoba zatashe
serikali zimeshafikiana
leta zaramaze kumvikana mu kugera mu kwezi kwa 10 rero amaze kugaruka bose
tafadhali sana
turamwingiza cyane
mtumie kipindi hiki kurudi nyumbani kwa hiari
bamwe mu bageze mu zabukuru n'abagendana ubumuga bo basanga kuronswa amafaranga n'ibiribwa kugira batahe atari wa muti urama gibazo cyatumye bahunga hari ico basaba sere
nayo bisiga ibyo nga tubona atari abo bose bahunguka n'ukomoka so kugira ngo bashimye amahera cyangwa ngo bagende iwabo ni ngukimwe agenda bagaca twumva batera bagaruka kandi bakaja muri Tanzania yatabari ngorane zituwako nabo kwipfuje gusubira gupfa yiruka
tugira amagogo dufise nga tugomba yuko neza bodushikira imbere batuvugira neza yowe ni ikaducungira umutekano n'ibyiyumviro by'iwacu hanyuma rero ibintu ikajyana ikagenda neza
mu mwaka w'ibihumbi 2022 leta ya Tanzania niho yugara burundu ikambi y'impunzi ya Mtenderi naho impunzi zisanga amategeko mpuzamakungu agenga impunzi atakurikijwe leta ya Tanzania igabisha ko izo kugara ikambi ya Nduta uyu mwaka nyuma yaho izoherukira mu nkambi ya Nyarugusu kuva mu ntara ya Kigoma iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika
umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana